urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Ikaze mu kiganiro cyacu cuno munsi, ku mazina nitwa Jean Paul Amede Nizigama, nkaba ndabakengurukiye mwebwe mwese mwifadikanije natwe mu kiganiro cyacu cuno munsi, aho tugiye kuraba ibijanye n'ubushe buturuka kuzuba ku nkoba z'imibiri yacu. Inkuru rero nabateguriye uno munsi ikabigira ngo Australia ishobora kuba yararenganye ibihe by'ubushuhe birenze, ariko ujejwe ibikogwa mu biro bishinzwe kuraba ikirere uko cifashe Dr. Andrew Watkins yamenyesheje yuko nubwo bimeze bityo ibihe bizwi nka La Nina bishobora kuzogira ubushuhe burenze muri rinoci. Dr. Watkins yamenyesheje kandi yuko rinoci ritazoshuha birenze ikigero nk'uko vyibonekeje mu mwaka wa 2019, umwaka wabayemwo ubushuhe burenze. Reka twumvirize Dr. Watkins uko yabisiguye. Birashoboka yuko tutazoshika ku rugezo nk'uko imyaka iheze, na cyane cyane umwaka uheze, ariko birashoboka kandi yuko ubwo bushuhe bugumaho igihe kirekire, kandi ivyo birashobora kugira ingaruka ndende ku magara y'abantu. Nick Banks ni umuyobozi ajejwe ibikorwa vy'igihugu mu bihe bidasanzwe mu ishirahamwe Red Cross riri muri Australia yepfo, yagabishije abantu yuko bakwiye kwirinda cyane muri ibi bihe vyo muci, nkuko ivyigwa vy'abahinga vyerekana yuko ubushuhe bw'ici bushobora kugira ingaruka ku mibiri yacu. Reka twumvirize Nick Banks nawe. Abantu benshi muri Australia ntibazi yuko abantu bahitanywe n'ubushuhe kurusha ibindi vyago nk'ivy'imyuzure, imiriro ya nyakanga canke ibihuhusi. Mu gihe abantu bose babangamiwe n'ubushuhe, hariho umuce w'abantu babangamiwe kurusha abandi. Uyo muce urimo abageze mu zabukuru, abibungenze, abana, abagendana ubumuga canke abasanzwe bafise ibibazo bijanye n'ubushuhe, hamwe n'abari ku miti. Banks arasaba abantu kwamiza ko ijisho abo babangamiwe kurusha abandi canke no kubafasha ngo nabo bashobore gufasha kwitegura ibihe by'ubushuhe. Reka dusubire twumvirize Nick Banks. Biroroshe rwose nko kurondera ingene gushiriraho agatutu nambari agatutu ukoresheje impuzu yawe canke ikindi kintu cyose cyo gufasha kugira agatutu ku nzu yawe mu kwikingira izuba kugira ngo hagumeho agatutu gapfutse imbere mu nzu. Kubahamagara canke ukabarungikira ubutumwa kugira ngo umenye uko bamerewe mu gihe hashushe cyane, na cyane cyane ukamenya yuko bariko baranywa amazi akwiye. Ngo amazi nicyo kinyobwa ngirakamaro kugira ngo ugwanye ukubura amazi mu mubiri. Reka dusubire twumvirize Banks. No mu gihe woba wumva utanyotewe amazi, ntukanywe inzoga, icyayi, ikawa canke ibinyobwa z'isukari, ariko unywa amazi. Amazi niyo meza afasha abantu kudakama amazi mu mubiri. Muganga mukuru Warwick Tigi asanzwe avura indwara zo mu mutwe ku bitaro by'abana Royal Children's Hospital yavuze ati umusonga utegwa n'ubushuhe ntukwiye gufatwa minenegwe, kuko ibihimba by'umubiri bishobora gutangura gusinzikara bigatuma umuntu asinzikara bukwi na bukwi. Reka twumvirize Dr. Warwick Tigi. Umutima wabo uburi kuratera cyane kandi bigashoboka yuko ahemagurika nabi, ivyo navyo bikaba ari bimenyetso vyerekana yuko ubwonko bwabo buri mu kibazo mbere ugasanga no gusohora amajambo bavuga ari kibazo bashobora no kugira ikibazo aho usanga ingingo z'umubiri zidatuma tumana ku neza canke bakitwara mu buryo budasobanutse neza barashobora kuvangirwa mbere rimwe rimwe ugasanga barerekana ibimenyetso byo kujugumira canke gutakaza ubwenge muganga Tigi yavuze ati mu gihe ubonye umuntu yerekana ibimenyetso by'umuntu agomba agira ikibazo cy'umutima hari icyo ushobora gukora mu gihe urindiriye yuko ruse habaniha imwe bamwe bita ambulance ishika reka twumvirize muganga Tigi mujana ahantu haragatutu namba bishoboka kenshi usanga bishoboka rimwe rimwe hama umuhe kinyobwa ariko atari kinyobwa gikanye mbere kumwambura canke gukanyisha canke gutosa akantu kimpuzu akariko kose hama ukagerageza kukamushirako no kumuhuhera akayaga mu kubatera intege ngo batekane nubwo rimwe rimwe ubushuhe busa nubwo ataco butwaye Chris Macmillan avuga yuko abantu bakwiye gukurikiza intambwe zo kwikingira ubushuhe kugira ngo birinde guturigwa naryo reka twumvirize Chris Macmillan ingorane abantu bakunze kugira ni hamwe no kutiyumvira yuko hari isano hagati y'imishwarara y'izuba hamwe n'ubushuhe rero mu by'ukuri ukubiswe n'uruzuba urukoba rurashobora gusinzikara uko buri mwaka uheze kubera ubushuhe ivyo bikaviramo ubugwayi bwa kanseri yo ku rukoba Australia ni nk'umugwa mukuru wa kanseri ku isi aho abarenga 11,500 basuzumwa indwara ya kanseri ifatira ku rukoba uko umwaka uheze ubushakashatsi bwerekana yuko uko umuntu ahura n'imishwarara y'izuba iri hejuru cyane izwi nka ultraviolet ko bitera kanseri babiri kuri batatu mu banyaustralia imbere yuko bashikana imyaka 70 bitarabiye urukoba uko rusa Macmillan avuga yuko abantu bakwiye gukurikiza uburyo butanu bwo kwikingira izuba buzwi nka slip slop slap sick and slide aho twovuga yuko bisigura ryama ku ishati canke umupira isige amavuta ukingira imishwarara ikaze y'izuba ambara inkofero igukingira izuba rondera ahara gatutu wikingira izuba hama uheze wambare amarori agufasha kwikingira izuba ngo ivyo navyo abanyaustralia bakwiye kubishira mu ngiro no kubikora mu buzima bwabo bwose reka twumvirize Chris Macmillan kwambara ikoti canke umupira w'amaboko maremare kugira ngo ufuke urukoba rw'umubiri wawe isige amavuta yagenewe kwikingira izuba niburiburi iminota 20 imbere yuko usohoka hama uheze wifuke ambara amarori agukingira izuba kuko abantu barazibagira yuko izuba ryonona amaso hama ugume mu gatutu aho hose bishoboka ibitigiri vy'igisata kijejwe gutabara mu gihe c'amakuba co muri Victoria vyerekana yuko igice c'abantu bari mu bitaro mu gisata c'indembe kubera ugusha kurukoba bitewe n'izuba ryo muci mu mwaka wa 2018 na 2019 arabana ivyo bikaba ari vyo dogiteri Tig yabonye mu bikorwa vyiwe vyo kuvura abarwayi bafise ubushuhe buturutse kuzuba reka twumvirize Dr Tig haribonekeza ukongerekana kubera ko imibiri yabo ari mito ariko kandi uko batakaza ubushuhe vyoroshe niko banakira ubushuhe vyihuse bivanye n'ingene akenshi usanga bari kuzuba urukoba rwabo ni ruto rero ivyo bituma urukoba rwabo rubika ubushuhe bwatewe n'izuba, kandi akenshi ugasanga ntibamenya kwigerera imikino yabo co kimwe n'ibinyobwa banywa atawubateye intege. Rero muci turabona abana benshi cane bageramiwe n'ubushe bw'izuba bigatuma baza kwa muganga. Dr. Tigi amenyesha yuko hijya yo gukoresha ikigero gikwiye cy'amavuta yo kwisiga mu kwikingira izuba mu minota 20 mbere yuko usohoka ugahura n'izuba, abantu bakwiye kongera bakisiga cyane kugira bikingira imishwarara ikomeye izwi nka UV canke ultraviolet. Reka dusubire twumvirize uyo muganga uko yabisiguye. Turashobora gusha n'ubushuhe utewe n'izuba mu kiringo gitoya cyane c'iminota 15. Akaba ariyo mpamvu dusabwa kwitegura rwose no kwirinda ubushe bw'izuba, kandi ivyo dukwiye kubikora buramasaha 2 rimwe rimwe kenshi gashoboka mbere, mu gihe tuba twakoze ibikorwa vyinshi canke tukaja mu mazi. Ukeneye amakuru menshi kubijanye n'ubushe butegwa n'izuba, gendera urubuga ngurukanabumenyi Cancer Council. Urashobora no kuraba ibitigiri vy'imishwarara izwi nka UV canke ultraviolet kuri BOM, aho kabari BOM, canke ku rubuga ngurukanabumenyi SunSmart, canke hamagara ubusa yaba wewe canke uwundi wese ari mukaga. Nitwa Jean Paul Amedenizigama, murakoze mwebwe mwese mwari kumwe natwe iya SBS mu Kirundi naho butaha. Bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nkaya? Umviriza ubicishije kuri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify canke hariho hose uronkera amakuru yacu.